Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abarundi buca batora biswa bahuza ku mitumba no mu makaritie mu gihugu cyose. Abo bahuza bazokwakira matati bagira ico bayavuze ko bumvikanishe abatase binaniranye. Abatase bazoshobora kwitura sentare, abazotora bazorabiki, ayo matora atunganijwe gute? Nivyo tugira tubayagire mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 10 nyakanga mu 2022 muri kumwe na Emile Nibasumba. Ugwego rw'abahuza bo ku mitumba no mu makaritie rutegekanywa nibwirizwa ryo mu mwaka uheze w'2021 nkuko tubibwirwa na Bella Mugisha.
Ugwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri quartier gwasubiye gushigwaho mu Burundi kuva mu mwaka w'2021 n'itegeko numero ubusa rimwe agakwego ubusa gatatu ryo kwa 2030 umwaka w'2021. Ugo gwego ruzokwiga imanza zijanye n'amatati zari zisanzwe ziburanishwa mu masenari y'intango. Ugwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri quartier rugizwe n'abantu 15. Amasenare y'intango azokwakira imanza zungurujwe zivuye mu cegeranyo kizoba catanzwe n'ugo gwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri quartier. Mu gihe urubanza rushashe rumwe mu mpande ziburana ntigwitabe canke rugasiba rutabimenyesheje, itegeko riraho uburenganzira abazoba bashashe kugira ico bavuze ku rubanza. Uruhande rutashimye ingingo y'abahanuzi rufise iminsi 15 yo kunguruza muri senare y'intango. Abagize ugwego rw'abahuza bo ku mutumba canke bo muri quartier nta kiringo bafise cyo gukora nkuko biri mu itegeko rishiraho ugo gwego. Abemerewe gutorwa kugira babe muri ugo gwego basabwa kuba bafise n'imiburi buri imyaka 35, bamaze kandi n'imiburi buri imyaka 5 baba ku mutumba canke muri quartier, bagasabwa kuba ari abantu b'intungane kandi badakurikiranwa n'ubutungane.
Abategetsi bamwe bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD baragirijwe cyane ko bakumiriye abatari muri uwo mugambwe muri ayo matora. Bamwe bamwe bavuga ko bakuwe ku ntonde z'abahiganirwa ivyo bibanza. Abanyagihugu none bazotora abo bagize intahe yo kumugina bisunziki. Bagenzi bacu ba Television Renaissance baravuganye n'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu.
Ku mutima twebwe iwacu turimo turazinanye kandi ntibamenyesheje ko twebwe ntisaba kukwatirwa cyangwa kutaratirwa kugira ngo umuntu agire ijambo, kuko hari abashinga ntahe iminsi yahera basanga bagura mikimanza n'abandi rero bazitumbereza, ugasanga mbere umuntu atatiwe arashobora gutumbereza neza urubanza gusumbya watiwe. Rero kubw'iwacu zotera umuntu w'ijambo kandi tuba dusanzwe tumuzi.
Amatora yo ku mutumba ni inama y'abakozi ku mutumba n'ibintu byari bikenewe cyane, kuko intahe kumugina niyo yamwitatura amatati ko niyo izi naka na naka icyo bamata. Ariko rero ikibazo nuko ariko barabishyiramo imigambo, ugasanga umugambo uri ku butegetsi kurashyiramo ukuboko cyane ku buryo abantu bazotorwa bashobora gutorwa kubera bari muri uwo mugambi, hanyuma mu gihe bazaba bariko barakora ntibazokora kugira ngo bashimishe ababituye, ariko bazokora kugira ngo bashime umugambwe babashizeho. Bari bakwiye kureka abanyagihugu bagatora mu bwisanzure batarazi iby'imigambwe, bagatora abo babona bazobatunganiriza. Ibyo amatora yo mu Burundi turabimenyereye. Ikibazo kiri ukuntu amatora azogenda, mbega abatuzotora bazobashyira imbere bazobemeza kuma n'amatora tumenyereye ibyo dutoye bakunda kubihindura. Iyo niyo mpungenge dufise n'ahandi hoho. Aha ku mutima iwacu turafise abantu b'ijunja n'ijambo bo gutora batazohindukiza imanza nk'uko tubimenyereye.
Amatora ashiraho abahuza bo ku mitumba no mu makaritie azoba mu gihugu cyose kuri uwu wa mbere, akazoba ahagarariwe n'abarongoye iyo mitumba n'amakaritie. Ariko abanyagihugu batari bake harimo n'abitoza bakaba batubwiye ko batazi neza ingene aya matora atunganijwe. Bamwe mu banyagihugu bobo batubwiye ko n'ayo matora batari bayazi. Akaba ari no ngaha ikiganiro ku isoko cyo kuwa 10 nyakanga mu 2022 kigarukiye. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.